Muteza matwi ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo n'amakuru y'uyu munsi. Kuri iyi saha muri kumwe na Jeff Den Yongabo kaze mu biganiro byacu.
Audito zikorwa igihe kirekire. Umwe audito twatangira rimwe akaba ari bwo nabwo dutangira gukurikirana no kugenzura. Yubwo nta mpamvu yo gukeka ko hari ibindi bintu bidasanzwe.
Uwo ni umunyamabanga wa Leta mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda, Patrick Ndimubanzi. Aravuga ku bayobozi b'ibitaro bya Leta baherutse gutabwa mu mvuto kubera gucunga nabi amatungo ya Leta. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino, harimwo impanuka y'indege itwara abantu y'igihugu ca Misiri, amazinda ku makuru yuko umwigeme agira kabiri yari yanyuzwe n'umugwi Boko Haram muri Nigeria yatabawe na ruswa yerekeye igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru muri Qatar mu mwaka w'2022. Turayagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino rero, nkuko twari tubibamenyesheje twabateguriye, abategetsi b'igihugu cya Misiri bavuga ko batoye ibisigarira by'indege itwara abantu Egypt Air mu ibahari Mediterane. Ibyo abantu bari muri iyo ndege bari bafise n'ibisigarira by'iyo ndege byatowe biriko biraremba mu mazi. Yatene ku mugwa mukuru w'Ubugiriki, abategetsi bavuga ko igihimba c'umubiri c'umwe mu bari muri iyo ndege, intebe yo mu ndege n'amavarizi vyatowe n'abategetsi b'igihugu ca Misiri hafi yaho mu bumanuko bw'aho iyo ndege yazimanganiye kuri rada. Imigwi y'abajejwe kurondera ibisigarira n'abari mu ndege y'ishirahamwe Egypt Air babandanije igikorwa cabo co kurondera ibisigarira vyayo mu ibahari Mediterane. Indege itwara abantu y'ishirahamwe Egypt Air yari itwaye abantu 66 igihe yazimangana kuri radar ku nkengera z'igihugu ca Misiri isambukira mu ibahari Mediterane ku munsi wa kane. Iyo ndege yari ivuye Paris mu France igiye ku mugwa mukuru wa Misiri Cairo. Impamvu y'impanuka y'iyo ndege ntiramenyekana. Abaharanira gateka ka muntu bariko barahinyuza amakuru yatangajwe n'igisirikare cya Nigeria yuko umwigeme agira kabiri yari yanyurujwe n'umugwi Boko Haram, yanyurujwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram mu mwaka w'2014 yatabawe. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cyatangaje ko umunyeshure w'umwigeme agira kabiri yitwa Sera Luka yanyurujwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram araheze kiringo kirenga imyaka ibiri mu gitero ku ishuri ryo mu gisagara cya Chibok yatabawe ejo kuwa kane. Baharanira agateka k'abigeme banyurujwe n'umugwi Boko Haram mu gisagara ca Chibok barahinyuza ibitangazwa n'igisirikare ca Nigeria. Igisirikare casohoye isanamu yiwe. N'umwigeme agira kabiri atabawe mu bigeme 219 banyurujwe bagirwa imbohe kuva mu mwaka w'2014. Ku munsi wa kabiri umwigeme wa mbere Amina Ali yatowe afise uruyoya rw'amezi 4 mu ishyamba rya Sambisa muri leta ya Borno. Muri iki gihe ariko arabazwa ibibazo n'abategetsi b'igisirikare cya Nigeria. Amina Ali na nyina wiwe barabonanye na perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ku munsi wa kane mu ngoro yiwe mu gisagara cya Abuja, aho yatangaje ko leta iri ikora ibishoboka byose kugira itabara abigeme bakiri mu minwe y'umugwi Boko Haram. Perezida Buhari avuga ko itabagwa rya Amina Ali ritanga umwizero mushasha kandi ritanga karyo kukuronka makuru afise akamaro gakomeye cyane. Leta y'igihugu cya Sudani yizeye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama azohaviza Omar al-Bashir kugira ashobore kuja mu nama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yo muri uyu mwaka mu gisagara cya New York. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa Leta ya Sudani Ahmed Bilal avuga ko perezida Bashir yatumiwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon kwitaba inama rusange y'ishyirahamwe ONU mu kwezi kw'icyenda. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegerezwa nk'igihugu gifite icyicaro cy'ishyirahamwe ONU guhaviza perezida Bashir. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru w'igihugu cya Sudani Ahmed Bilal avuga ko ubwanyuma wa perezida Bashir aherutse gusaba viza atayironse. Avuga ko muri iki gihe yatumiwe bibaza ko yotegerezwa guhabwa viza kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite icyicaro cy'ishyirahamwe ONU ko bategerezwa kwitaba ibikorwa by'iryo shyirahamwe. Mu ndwi iheze perezida Bashir yaritabye ibirori by'ukurahira kwa perezida Yoweri Museveni i Kampala muri Uganda. Abasekurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuye muri ivyo birori inyuma y'uko perezida Museveni avuze ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha igizwe n'abantu atakamaro bafise. Akaba yatangaje ko atagishyigikiye iyo sentare. Umuyobozi w'umugwi ujejwe gutegura igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2022 muri Qatar yatangaje ko atamanyanga yabaye mu ngingo y'igihugu ciwe y'ugusaba kwakira ico gikombe. Ivyo naho hari ruswa ikomeye yaranze ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje umupira w'amaguru FIFA, igihe ibihugu vyahiganirwa kwakira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2010. Qatar iriko ikoresha imiliyaridi 10 z'amadolari ku bibuga vy'umupira w'amaguru bishasha n'imiliyaridi amajanabiri y'amadolari ku vyerekeye amabarabara, uburaro n'ibindi bikorwa bizokorohereza igikombe c'isi yose co mu mwaka w'2022. Ico gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru kizoba gikoresheje amafaranga menshi cyane mu mateka y'iryo higano. Mu ijambo yashikirije irondo mu Bwongereza ejo kuwa kane, umunyamabanga mukuru w'umugwi ujejwe gutegura igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2022 Hassan Al-Tawadi yatangaje ko ayo mafaranga bazokoresha mu gutegura igikombe c'isi yose co mu mwaka w'2022 azoba bikwiriye. Amarorego ya ruswa yatosekaje ishirahamwe mpuzamakungu rijeje umupira w'amaguru FIFA. Ivyo vyatumye abategetsi batari bake b'iryo shirahamwe bahisemo Qatar kwakira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2022 batanga imihoho abandi bakurikirana. Radio y'America i Washington DC programme ibiganiro vyacu tubibashikiriza imisi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'America kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu voa.com. Radio Ijwi y'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Rwanda butangaza ko kuba hari igitigiri kinini c'abaganga mbere n'abashinzwe amafaranga mu bitaro bitandukanye barafunzwe bazira gucunga nabi amatungo ya leta. Inkuru dushikizwa na Asumta Kaboyi.
Kuva mu mpera z'umwaka w'2015 kugeza mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2016 hagenda humvikana hirya no hino mu bitaro bya leta abaganga cyangwa abashinzwe imari batawe muri yombi bazira gucunga nabi amafaranga ya leta. Muri ukwezi kwa gatandatu humvikanye itabwa muri yombi ry'umuyobozi w'ibitaro bya Ruhango ukurikiranyweho kunyereza amafaranga agera kuri miliyoni 600. Mu mpera z'umwaka w'2015 umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri biri mu ntara y'Amajyaruguru nawe yatawe muri yombi akurikiranyweho kunyereza amafaranga y'ibitaro ataratangajwe umubare wayo. No mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba nabo humvikanye itabwa muri yombi ry'abakozi bakuru b'ibitaro bikuru bya Kibuye nabo bakurikiranyweho kunyereza umutungo w'ibyo bitaro. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Patrick Ndimubanzi avuga ko iki atari igikuba cyacitse.
Izo audit turazikora tukareba uko ducunga ibitaro bicunga umutungo wa leta. Audit zikorwa igihe kirekire ariko mu gutangaza ibyo audit yabonye tubitangira rimwe. Nune auditu twazitangira rimwe akaba aribwo nabwo dutangira gukurikirana no kugenzura. Ubwo nta mpamvu yo gukeka ko hari ibindi bintu bidasanzwe. Ni uburyo busanzwe bwo gukora.
Minisiteri y'Ubuzima kandi yatangaje ko yatangiye gushakisha uburyo abaganga baguma mu bitaro bya leta ntibakomeze kugana amavuriro yigenga nk'uko bimeze muri iki gihe. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Agnes Binagwaho yemeye ko hari umubare utari muto w'abaganga bava mu bitaro bya leta bakajya gushakira amafaranga menshi mu bitaro byigenga. Minisitiri yavuze ko aba baganga bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka ko amafaranga bahabwa mu bigo bya leta ari make ugereranije n'ayo bahembwa mu bitaro byigenga. Urugero, umuganga usanzwe ugitangira akazi mu mavuriro ya leta ahabwa amafaranga 300 y'u Rwanda mu kwezi, mu gihe umuganga w'inzobere wahembwa amafaranga agera ku 900. Aya mafaranga yikuba inshuro zigera kuri 3 iyo aba baganga bagiye gukora mu mavuriro yigenga. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Agnes Binagwaho avuga ko nubwo aba baganga bemerewe kujya gushaka akazi aho bashaka ariko bagomba kubanza kubahiriza amasezerano bagiranye na leta. Ayo masezerano avuga ko umuganga usanzwe wishyuriwe na leta leta amafaranga y'ishuri ategeka kuguma ku kazi ka leta byibura imyaka 3 iyo uwishyuriwe na leta akaba inzobere mu kintu runaka wagomba kubanza gukora byibuze imyaka 4 minisitiri binagwaho ariko avuga ko ministere ayobora imaze gushyikiriza guverinoma umushinga wo kongerera abaganga umushahara kugira ngo bemereye kuguma mu bitaro bya leta ikindi ngo leta irateganya no kugabanyiriza abaganga amasaha y'akazi kugira ngo babe bakorera leta ndetse banemerewe no gukorera amavuriro yigenga mu gihe kimwe ministre kandi yagize n'icyo avuga ku cyuho cy'amafaranga agera kuri miliyari 8 igaragara mu ngengo y'imari y'uyu mwaka ya ministeri y'ubuzima cyane cyane muri gahunda yo guhangana n'indwara ya malaria aya mafaranga yari yitezweho kugura imiti iterwa mu baturage yica imibu itera malaria umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuzima avuga ko azashakishwa ubundi buryo bwo kurinda malaria kandi budatwaye amafaranga
intambara dufite ya malaria intambara yo kurwanya imibu kuko nta mubu nta malaria ihari akaba ariyo uho ministre yavugaga ko tugomba kubwira abaturage bacu ahantu hose hari ibiziba by'amazi bidendeze byose tukabirwanya kugira ngo imibu idashobora kororoka ikindi cya kabiri tugomba kumva kugira ngo malaria ikwirekwire hose nuko umubu uba warumye umuntu urwaye urumye umuntu utarwaye umubu ntago ujya kwanduza nuko mutubwirira umuntu wese urwaye malaria guhita ajya kwivuza
abaturage bongiye gusaba kwitabira gutanga ubwisungane mu kwivuza kuko ubwo bari basanganywe buzarangira n'ukwezi kwa gatandatu kuri mwaka 2015 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru umenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa yasagirijwe n'umwe mu bakozi b'ugwego rwunganira igisagara cya Kigali mu by'umutekano bita Daso ubuyobozi bw'igisagara cya Kigali bwamusabye imbabazi yagiranye ikiganiro na magenzi wacu Thomas Kamirinde
no muntu ushinzwe umutekano mu rwego rwa Daso urwego rushinzwe kwunganira akarere yitwa Fabrice Gatindi yagiye rero ahazwi nko muri marato nyabugogo n'uvuga marato abahazi n'ahandi ushobora gutambuka wigengesereye kugira ngo utabasha kuba wakandagira inyanya ibitunguru intoryi ibyo biturirwa rero ni iby'abazunguzayi kandi hari politiki ya leta y'u Rwanda yo kugira ngo ibashe kuba yabakura mu muhanda ibabumbire mu makoperative abo badaso rero nibo babaragize nibo bari kugenda babakura mu muhanda ariko nanone urabona ko hakiriho icyo nakwita ubusitete ibirenge ku bazunguzayi bitewe ahanini mu mpamvu basobanura n'impamvu z'ubukene kuko baravuga ko nta gisoro barabona kugira ngo babashe kuba bava mu muhanda
hanyuma rero wowe wari urimo ufata amafoto y'ibyo bikorwa byo kubakura mu muhanda umudaso byagenze gute
no kuvuga ngo uko bagendaga babikora habagaho kwirukanka nabo bazunguzayi bakarenga mu ngo nangiro nafataga amafoto mfata n'utuvideo dutoya urabona izi telefone zigezweho za iPhone zabikora byose naje gutungurwa rero nuko narinda ahantu ku mukingo kugira ngo mfate neza nkurikije uko agahanda kameze kazamuka mu cyahasi ntangiye gukamera ngiye kumva numva araje ari kubise iragenda igwa muri rigore inyuramo amazi ariko ubu ngubu hagendaga make ku buryo amahirwe nagize ntabwo yabashije kujyamo amazi naje gusanga rero yamenetse ikirahuri kiriya kwa kundi ushyiraho ikirahuri cya kabiri icyo cya kabiri rero uguriraho nicyo cyamenetse niyo mahirwe navuga nagize ariko nanone icyakurikiyeho yavuze ngo ndebye nabi nama mikoro nafatishaga amajwi yayamena gusa ntiyayamenye nyuma abaturage bashatse gushaka babaye nk'abazamura umwuka mubi ubumva ko ubwabyo bidashoboka niba babona baho babirukana batyo bakabona umunyamakuru batangiye nanone kumumenera telefone muri ubwo buryo bakumva ari ibintu bidasanzwe
hari amajwi yabo ufite
ayo majwi y'abaturage arahari nk'uko babibonye bagenda bavuga ko bidasanzwe baje baratwica turi abaturage bigeze mu banyamakuru yabaragaho mu munwa niba ngerageje wenda kubijyana ko babivugaga
mbere y'uko tuyashyiraho none wowe ku giti cyawe uwo mudaso ntabwo yaguhohoteye
ku giti cyanjye uretse telefone yamenye nabwo byabaye ngombwa ko inzego zibishinzwe duheye ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura rwahise ruhagera rwari rukuriwe n'umunyamabanga mukuru warwo bita Emmanuel Mugisha aherekejwe n'umunyamategeko warwo Ibambe Jean Paul baje tugirana ibiganiro bitoya tugirana ibiganiro n'ukuriye Daso mu karere ka Nyarugenge yabaye ngombwa ruko tuzamuka tujya mu karere aha akarere ka Nyarugenge ari inzego z'umutekano ari na n'ubuyobozi bwite bwa leta buyobowe na madame Kayisime Nzaramba twagiranye ibiganiro biza kuba ngombwa ko bagaragaza ko bakuzikosa banasabira imbabazi banizeza ko hagiye kubaho amahugurwa yimbitse kuri aba badaso kugira ngo babashe kumenya inshingano zabo ndetse amahugurwa agamije imikoranire yabo cyangwa se n'abandi ndetse n'itangazamakuru.
Reka dushyireho ayo majwi yawe
bamenyere guhotera abazungu zayi nanga abanyamakuru barabahohotera mubarusha amashuri
biramukora umunyamakuru uzagira umupaka.
Eric bagira ubusura koze
ndabashimiye nange.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu abantu 12 baraye bakomerekejwe babiri baraye bakomerekejwe gose n'abantu bitwaje ibigwanisho. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Ico gitero caje kigana imyo mihana iri muri zone Muramba umusozi Icoma. Iyo mihana yatewe isaha zine zirenga z'ijoro kandi bamwe abantu basangiye umuryango
muri iyi barinjiye bagira ngo kibuze hariyo abantu no muri ijya nyene baramene idirisha ry'imbere hariya ry'inyuma riri nyuma no ku muryango n'intebe barazirasa baraba ko hari uwo bajyana.
Uyu wamwita Kayoya ni serugo w'umwe muri iyo mihana yatewe. Uko ari ibiri iyo mihana irimo inzu z'ivyatsi twabonye intoboro z'amasasu yaciye. Iyo mihana yategwa abiyemwo bari bakinjuye kubera ko bari baburiwe kuva bategwa ababateye nta numwe bahasanze.
Nari nabahungishije kuko nari numvise umuntu ambariye yuko dutegwa tugesera cyaturahunga aya nta numwe yakomeretse ko nari nabahungishije.
Iyo mihana ibi ntiyatewe gihamana cyo gitero hari ico cyari kigamije kuko ibandanya bivugwa na Kayoya.
Urumva barondeye umwana w'iwanje ngo agende mu mugwi w'abagwanyaranga niho baza kumutura.
Rero amaze iminsi bamurondera yarigeze gukorana nabo bimeze gute?
Ntibigeze bakorana. Ibyo urumva bagira byari bimwe bya kera mu myiyerekano bavuze bati kudutaye mu myiyerekano tazohava tumenera ibanga baraza kumurasa.
Uyo muhungu avugwa ko ariko yaronderwa muri ico gitero yitwa Ernest Nkunzimana ni umusore w'umuyabaga yiga mu mwaka w'icenda mu isi ya komine Mugamba. Tumubajije yatwemereye ko yigeze gukorana n'imigwi igwana mu nyuma cyarabiheba. Yatubwiye kandi ko atari irya mbere wabo hategwa.
Abo bagwanya barashobora kuza kuturondera ko amakuru kugira tubereke ingene bashobora kuronka amayira. Nibo banyikase baratangura kunyino bashaka kuza kunyica. Ubuye kubera abo bikorana bamaze kuba bicana mu migwi bagatangura kuza baratangana bace biyumvira ko bati ya mantene twahora dukorana twashinze hanaka niyo yoba yatanguye kudutanga. Tuye kugaruka kongera kuntera kugira ngo banyice nico gituma mubona barashe aya mazu yose.
Itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu uyu muhana uri watewe naho bitwaje ibigwanisho yamana uyo musore nkuko amakuru twakuye ku musozi Choma abivuga yarigwaniye agira ko yaka inkoho imwe abari baje kumutera iyo nkoho yakishikirizwa bukeye abajeje umutekano amwe muri ayo makuru avuga ko mu cyo gitero kiraye kibaye abagwanyi bari baje kurondera inkoho yabo ayandi nayo avuga ko Ernest ariko ahigwa buhongo kubera ko amazi imisi afatisha abantu Ernest Nkunzimana we aremeza ko atabantu afatisha nahadahakana ko yamana igipolisi kuri uyo musozi Choma twamenye kandi ko abantu babiri bakomeretse bari basanzwe ari abagenzi b'uyo musore umwe muri bo yarashwe mu mutwe undi nawe ku kuguru abo bantu barasiwe ko ku metero 200 uva kuri iyo mihana yatewe naho Imana yakinze umuryango wa Ernest Nkunzimana bakarokoka ubatekewe n'ubwoba bagasaba gukingirwa
kagira n'umuntu gire tujyana mu ikezi ukamuvuga bazokwiruka ko mpaka bazimangana njya ntubu nubu hako ta muntu yarayapfuye anubu ntitutegezwe ko nta mahoro dufise n'umuntu nta mahoro
dusaba nk'umukuru w'inyene igihugu yo yuko yomba abasoda bandarira bakanga kunyikira mu bantu
mu gipolisi ikorera umugambi bamenyesha ko bariko bari gukuntu umuryango ukingirwa yamara ico baduhishutse nuko gushikirindira muri iyo mihana bidashoboka mu mugamba mu ntara bururi Fidelite ishatse ry'u Amerika
urakoze Fidelite yarikavuga ku bantu 12 baraye bakomerekejwe gose n'abantu bitwaje ibigwanisho muri komine mugamba mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'u Burundi Radio Sud America Washington DC mu Burundi kandi gufungurira abana mu mashure shingiro yo mu ntara cy'ibitoke byaratumye abana badaheba amashure nkuko byari mbere y'umwaka w'ishure w'2013 ushira w'2014 inkuru imenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanga
turi ku ishure shingiro rya Rukana ya mbere muri komine Rugombo ni hafi y'uruzi ruhwa ubwo nago ruri ku rubibe rw'intara cy'ibitoke ku ruhande rw'u Burundi n'intara ya Cangugu ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda abakozi bo mu gikoni bariko barategura ibifungurwa abanyeshuri bo kuri iryo shure bihereza igihe cy'isaha indwi z'umutanga cantine scolaire mu Gifaransa mutino nimvo n'imvano y'iyo politike yo gufungurira abana ku mashure y'intango mu ntara cy'ibitoke niyihe Egide Ngendambizi arongoye igisata cy'indero mu ntara cy'ibitoke arabisigura
ngambi wacu kugira ngo abana ntibayo mashure ku mvo z'inzara kubera igihe umugambi waza ari abana aya mashure kubera yuko imyango yabo itifashe idafise buryo bwo gufungurira abana babo nasaba aya mashure umugambi wacu kugira ngo abana gume ku ishure icamwe umugambi wazanye nuko abana bari ku ishuri bongerekanye cyo scolarisation yaraduze abana bari muhira kubera izo mvu cyangwa abana bari barahevye bacha basubira ku ishuri
bamwe mu banyeshure bo ku ishuri nshingiro rya Rukana ya mbere barashima umugambi wo kubafungurira ku mashure Simeo Irambona wo mu mwaka wa gatandatu hamwe na Irakoze Albert wo mu mwaka wa gatano biga kuri Rukana ya mbere bashikiriza ku umugambi wabafashije mu bumenyi
yemeze nabi kubera ntago twaronka ibyo dufungura muhira hari bukene kacha bigenda nabi ubonaho turiga tukiga neza bikagenda neza yifashe neza kubera ntibahe bishuri kubera kino kikogwa bazanye cyo gufungura
kubera hari gihe naza nega saa 6 ntariye nshonje nibyo wasinda byumve neza ni neza kubera nega mpatsi
abanyeshuri gusa bashimwe umugambi wa cantine scolaire bo nyene abavyeyi bakenguruka kurusha ibibondo vyabo nze Imana Femia arereye ku ishuri nshingiro rya Rukana ya mbere ashikiriza ku umugambi waje hageze agasaba ko kwiragizwa aho tarashika
abanyeshuri benshi barakunda kuvamwo ariko kuvaho bazaniye uyu mugambi nukuri nta mwana uzobona asivye nta n'umuntu uzobona avuyemo twasanze ari kikwekwa kinini cyane mwakoze ikindi cineza nabonye nuko twasanze umugambi ari mwiza cyane no kumanota twasanze bafise amanota meza cyane mbere gusumbya ayo bahora bafise nk'akarore nk'umwana w'uwanje n'umwana yahora ari kijuju cyane cyari kiduwe ariko ubu uwonye yemose ntabwo adubura ivyo twasanze ari byiza cyane nuko ni kandi mashuri ico twosaba nuko nabo bo bashikako nuko uri umugambi ukazoshika hose
ababona cyane akarusho ku umugambi n'abarezi bivugwa n'icaba bacurongo ishuri nshingiro rya Rukana ya mbere habona Imana Donaciano avuga ko umwimbo w'amanota wiyongereye ahaherereye kuva uwo mugambi utanguye
kuva ico gihe ho umugambi utangiriye harabonetse umwimbo ko twavuga ko cyasanga abana bamenya ku bice 58% kuri etablissement ariko kugera ubu tugeze ku mwembu ushobora gushika ku bice 86 kudoga.
Ako karusho ku mashuri nshingiro abana bafungurirwa buri mutaga kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu karemezwa n'uburongo igisata c'indero mu ntara c'ibitoke. Ejide Ngendambizi agereranya ubumenyi bwo kuri ayo mashure n'ayandi abanyeshuri badafungurirwa.
Uravye ugagereranya amashuri umugambo uriko n'amagambo utari urabona ubudasa. Ashaka kuranya inyishure umugambo uriko muri komine niyo vyegeranya mu nyakomine nyene. Ashaka mwimbo hari ashaka ko hariho ubudasa. Kibona kakarusha kwa mugambi.
Uwo mugambi watangujwe mu 2013 ku rwego rw'intara c'ibitoke n'amashirahamwe nka PAMU rijejwe ibifungurwa ku isi na UNESCO rijejwe indero ku isi. Umuyobozi ajejwe indero mu ntara c'ibitoke Ejide Ngendambizi yabwiye Ijwi rya Amerika ku uwo mugambi wo kugaburira abanyeshure bo mu mashure nshingiro urangurirwa ku mashure 48 ayo nayo ari mu 13 ari Rugombo, Buganda na Bukinanyana mu ntara c'ibitoke. Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru vyacu vyo kuri uyu mugoroba yamama imbere yaho. Reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Abategetsi b'igihugu ca Misiri bavuga ko batoye ibisigarira vy'indege itwara abantu Egypt Air mwiba hari Mediterane. Ivyo abantu bari muri iyo ndege bari bafise n'ibisigarira vy'iyo ndege vyatowe biriko birareremba mu mazi yatene ku mugwa mukuru w'Ubugiriki. Abategetsi bavuga ko igihimba c'umubiri c'umwe mu bari muri iyo ndege, intebe yo mu ndege n'amavarisi vyatowe n'abategetsi b'igihugu ca Misiri hafi yaho mu manuko bwaho iyo ndege yazimanganiye kuri radar. Imigwi y'abajejwe kurondera ibisigarira n'abari mu ndege y'ishirahamwe Egypt Air babandanije igikorwa cyabo cyo kurondera ibisigarira byayo mwibahari Mediterane. Indege itwara abantu y'ishirahamwe Egypt Air yari itwaye abantu 66 igihe yazimanganira kuri radar ku nkengera z'igihugu cya Misiri isambukira mwibahari Mediterane ku munsi wa kane. Iyo ndege yari ivuye Paris mu Bufaransa igiye ku mugwa mukuru wa Misiri Cairo. Impamvu y'impanuka y'iyo ndege ntiramenyekana. Abaharanira agateka ka muntu bariko bahinyuza amakuru yatangajwe n'igisirikare cya Nigeria yuko umwigeme agira kabiri yari yanyurujwe n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'2014 yatabawe. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cyatangaje ko umunyeshure w'umwigeme agira kabiri yitwa Sera Luka yanyurujwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram haraheze kiringo kirenga imyaka ibiri mu gitero ku ishure ryo mu gisagara cya Chibok yatabawe ejo ku munsi wa kane. Abaharanira agateka kabigeme banyurujwe n'umugwi Boko Haram mu gisagara cha Chibok bari barahinyuza ibitangazwa n'igisirikare cha Nigeria. Igisirikare casohoye isanamu yiwe n'umwigeme agira kabiri atabawe mu bigeme 219 banyurujwe bagiwe imbohe mu mwaka w'2014. Leta y'igihugu cha Sudani yizeye ko leta ya prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama izohaviza prezida Omar al-Bashir kugira ashobore kuja mu nama rusangi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo muri uyu mwaka mu gisagara cha New York. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa leta ya Sudan Ahmed Bilal avuga ko prezida Bashir yatumiwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Ban Ki-moon kwitaba inama rusangi y'ishirahamwe ONU mu kwezi kw'icyenda. Avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegerezwa nk'igihugu gifite icyicaro cy'ishirahamwe ONU guha viza prezida Bashir. Umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru wa Sudan Ahmed Bilal avuga ko bwa nyuma prezida Bashir aherutse gusaba viza atayironse. Umuyobozi w'umugwi ujejwe gutegura igikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2022 yatangaje ko tamanyanga yabaye mu ngingo y'igihugu ciwe ca Qatar y'ugusaba kwakira icyo gikombe. Ivyo naho ari ruswa ikomeye yaranze ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje umupira w'amaguru FIFA igihe ibihugu vyahiganirwa kwakira igikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2010. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya. Niho bigarukiye kuri mikomoka mwari kumwe nanje Fideni Yongabo washize hamwe ibiganiro nifatu Alimas Karara. Tubifurije mwese umugoroba mwiza, tubasaba no kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu kw'Ijwi rya Amerika. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.